Ima urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze Michel Kafando vyavyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri ryamenyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta Burundi muri rusangi yongera hura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi ivyo biganiro ni navyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mukapa umuhuza mu matati y'abarundi natavuga amatariki kanoni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kirangaminsi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganirira i Arusha intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mukapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejererwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye Maitre Jean Marie Nduwimana harongorwa na Peace Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo
tamugwi numwe yaba umugango utwara yaba amashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itandukanye twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi amunyamahanga nawe amashirahamwe mpuzamakungu ibigo mpuzamakungu nabyo bigadushyigikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikunge kandi turigenga intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agahereza ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday bahije barahije gutanga ibyifuzo byabo hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyanyiro bigushengiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvuze dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tano umwe yidoga canke avuga ngo arakomuriye muri kinakiriye
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha ingufu mu gukemura ibibazo
ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu ni kuvuga yuko abarundi bose mice yose migambwe yose mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere w'umushinge wo kubaka igihugu ariko usaba ibyo bigo mpuzamakungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyine aribo bonyine bateza kubaka igihugu cyabo naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashyirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intirano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirira ko mugabo icitwa ingufu ntigikunda ntibikushoboka
umukuru wa Peace Burundi hari n'icyahanura ubutegetsi
leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushinga no gukingira umwene gihugu wese yaba mu migambo itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwereka amakungu uko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwe kiwe mugabo ntabibazwe kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagarariye bose amanatwe rero shirahamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyaro na nyabo ni ibintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko
kubagena wako bintu mwayo ni zasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 ku kwezi vyitezwe kwa ja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu byifashe Eloge Burikaneza Bujumbura iri rya America.